Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu.
Umurinzi w'igihango uzatoranywa ni umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga waranzwe kandi agakomeza kurangwa. Kuba ngo agomba kuba consistency.
Uwo ni Bwana Johnson Mugaga, umunyamabanga wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge w'agateganyo mu Rwanda, avuga ku rutonde rw'abarinzi b'igihango bazahabwa imidari. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye umuhanda Bujumbura Rumonge wacitse turaza kuzigarukaho mu kanya. Ntimuve ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, baramutse neza.
Mwaramutse Jeni, ndaramukije n'abarundi bariko baratwumviriza ndetse n'abari mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragabisha Abanyamerika ko batokwitembereza uko bashaka mu Burundi. Mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa kabiri, Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya kugabisha Abanyamerika mu ngendo bagira mu Burundi no kubasaba guhagarika ingendo zidakenewe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti ugutana mu mitwe hagati y'abajeje umutekano n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibitumbereye abanyamahanga, kandi bibera mu duce tumwe tumwe twigisagara cha Bujumbura. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ufise icicaro muri Somalia waragabishije ko uzogaba ibitero by'iterabwoba mu Burundi. Ibyo navyo bishobora guhitana inyungu z'Abanyamerika mu Burundi. Imyerekano, amakoraniro ndetse n'imyimenyerezo yo kwinonora imitsi bisanzwe bikogwa mu mutekano ngo bishobora guhinduka bikavamwo imishamirano. Kubwizo mvo Abanyamerika basabwe kumviriza ibivugwa mu binyamakuru no gukurikirana ibyandikwa kuri internet bijanye n'imyerekano itegekanywa, kandi bakirinda kwisuka mu myigaragambyo ya politike canke amateraniro ayariyo yose. Kugira ingendo uva mu gisagara cha Bujumbura no kuvyirinda cyane cyane mu masaha kuze inyuma ya saa sita y'ijoro. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi imenyesha ko igabanije ingendo z'abakozi bayo bagira hagati mu gihugu cy'u Burundi kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 1 z'agatondo. Nta mukozi wa ambasade ya Amerika yemerewe kuva mu rugo abamwo. Cyo kimwe n'Abanyamerika baba mu Burundi, nta numwe yemerewe gufata amabarabara makuru makuru ahuza intara z'u Burundi kuva bugorovye gushika mu gitondo. Mu marabara aja mu gisagara cha Bujumbura haboneka abantu batega imiduga. Ati imiduga yanyu yameyugaye hamwe n'amadirisha mu gihe muri mu miduga myinshi itagenda yihuta. Mu gihugu cha Somalia, abanyesomalia batari bake barimwo n'abahoze barongoye urwego rw'iperereza baribaza nimba leta ya Somalia ifise ubushobozi bukwiye bwo gukinga ibitero by'abagizi ba nabi mu gihugu nk'ubwagizwe muri indwi n'umuhari wa Al-Shabab ku hoteli izwi cyane i Mogadishu. Ahmed Mwalimu Fiki yahoze arongoye urwego rw'iperereza mu gihugu cya Somalia ntajya umunwa mu kuvuga ko inzego z'umutekano muri Somalia zasamaye cyane. Ati ikigaragara ni uko bashira ingufu cyane mu gukingira akagwi k'abari ku butegetsi aho kurwanya umuhari wa Al-Shabab. Muri Misiri kuvya yandege y'Uburusiya iherutse kugira isanganya muri Misiri, igisirikare ca Leta Zunze za Amerika kimenyesha ko icuma cabo ca satellite cashoboye kubona ko muri iyo ndege habonetse agatara kerekana ko irimwo ubushuhe budasanzwe igihe yakoroka mu mpera z'indwi irangiye. Ariko abategetsi ba Misiri gushika ubu ntibaramenya vy'ukuri icateye iryo sanganya. Inyuma yaho iyo ndege ikorokeye, abategetsi ba Misiri bihuse kuvuga ko yoba yarashwe na Misiri. Ariko abahinga mu by'indege bo bamenyesha ko bishoboka ko ako gatara kariko karaka ari ikimenyetso cy'uko hashobora kuba hari bombe yagira iturike canke moteri yashushe cyane kandi umucanwa ushobora kuba waradutse ahatazwi muri iyo ndege. Abajejwe amatohozwa ba Misiri n'Abarusiya bariko barumviriza amajwi yo muri twa dusandugu tubika amajwi, ariko gushika ubu bamenyesha ko atacerekana ko iyo ndege yoba yatewe n'ikivuye inyuma yayo. Mu Burusiya, ministre w'Uburusiya w'imigenderanire n'amahanga amenyesha ko gukura perezida Bashar al-Assad wa Siriya ku butegetsi ari ingingo ikwiye gufatwa n'abanyesiriya ubwabo, ati kandi intumbero y'Uburusiya si ukumugumiza ku butegetsi. Maria Sakharova ajejwe imigenderanire mu Burusiya n'ayandi makungu yabwiye imwe mu maradiyo y'ico gihugu ejo ku munsi wa kabiri ko Uburusiya butigeze bumenyesha ko bwifuza ko Perezida Bashar al-Assad aguma ku butegetsi, ati ariko ni ngombwa ko leta ihasanzwe igumaho kugira ingwano imaze imyaka ine itabagura ico gihugu irangire. Ku ruhande rwa Leta Zunze za Amerika, Josh Ernest avugira ibiro by'umukuru w'igihugu amenyesha ko Burusiya bushigikiye Siriya.
Urakoze Haroyizi Bigirimana kuri aya makuru. Kuti zacu mu murumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no kwijwe rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri internete kuri www.radioyacu.voa.com. Turi no kuri Facebook no kuri Twitter radio yacu. Dukomereze ibiganiro by'izuba bya Amerika mu Rwanda, aho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yaraye igaragarije abanyamakuru urutonde rw'abantu 17 igiye kwambika imidari ku bikorwa byiza bakoze mu myaka ya za 1994 barokora abatutsi ndetse na nyuma yaho. Ni urutonde yise urw'abarinzi b'igihango rugaragaraho abihaye Imana mu idini Gatolika batari bake, ariko nanone rutagaragaraho umunyapolitiki n'umwe muri politiki y'u Rwanda. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Wa karindwi ni Padiri Rugirangoga Obaridi. Padiri Rugirangoga Obaridi yavutse mu 1955. Ni mwene Kabera Jacques na muka Ruhamya Anizia. Atuye muri paruwasi ya Cyangugu, akarere ka Rusizi. Wa munani ni Padiri Obanik Stanislas.
Bwana Johnson Mugaga, umunyamabanga wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge w'agateganyo, aso mu rutonde rw'abatoranyijwe ku rwego rw'igihugu nk'abarinzi b'igihango. Ni urutonde rw'abantu 17. Aba babonetse bihereye ku rwego rw'akagara ho mu murenge basagaga 1800. Barashimirwa ibikorwa by'ubwitange bakoze kuva mu mwaka w'1990 mu ntambara yo kubohora u Rwanda na nyuma yaho muri genocide yakorewe abatutsi n'ibindi. Bwana Mugaga muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yabwitangazamakuru icyo bagendeyeho bashyiraho uru rutonde.
Umurinzi w'igihango uzatoranywa ni umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga waranzwe kandi agakomeza kurangwa kuba ngo agomba kuba consistency muri rusange n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo gukunda u Rwanda n'abanyarwanda, kuba inyangamugayo, urangwa n'ukuri, ubworoherane, kwicisha bugufi, kwanga no kurwanya akarengane, kwiha agaciro no kuba yaragize uruhare mu kurwanya amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide na genocide ubwayo. Ibyo ni rusange. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ugomba gutoranywa uhereye ku kagari ukaza kugera kuri uru gihugu, ibi bigomba kuba bimuranga.
Ku rutonde rw'abagiye kuzabona imidari 17 mu bikorwa bishingiye ku bwitange birimo kurokora abari bibasiwe na genocide yakorewe abatutsi muri 94, haragaragara abantu benshi bafite amazina azwi barimo Musenyeri Sereveriyani Nzakamwita mu idini Gatolika muri paruwasi ya Byumba, n'abapadiri batandatu barangajwe imbere na Padiri Obaridi Rugirangoga wa paruwasi ya Cyangugu. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwamye bushinjakiriza ya Gatolika kuba yarijanditse muri genocide muri 94, ariko abayoboye iri dini bo bavuga ko icyaha ari gatozi kw'ibyabaye bitakagiye ku gatwe ka kiliziya yose. Twabajije abarongoye ibikorwa byo kugaragaza abarinzi b'igihango kucyo bavuga ku bitekerezo bihanganye nyuma yo kuba bagaragaje umubare utari muto w'abakomoka mu idini Gatolika bagiye gushimirwa. Madame Monique Nsanzabaganwa ni Vice President wa Unity Club, umuryango utegamiye kuri leta uhuza abategetsi bakuru bahoze n'abari muri guverinoma n'abagore babo mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge.
Nta nubwo dushaka kugira ngo twitiranye umuntu naho avuka, umuntu n'idini asengeramo, umuntu n'umubyeyi w'umubyaye kuko umuntu ni gatozi naha ngaha concept irimo mu barinzi b'igihango n'uvuga ngo umuntu ku giti cye yakoze ibikorwa by'ubudashyikirwa abandi babona bakabona koko bikwiriye guhabwa icyo cyubahiro cyo kuba ari umurinzi w'igihango kuba rero yaba umupadiri cyangwa kawundi muntu ibyo ngibyo ntaho biziramo muri iyi equation ku cyarebwaga n'umuntu ku giti cye n'ibyo yakoze n'ubuhamya community yabayemo imufiteho
kugaragaza abarinzi b'igihango mu gihugu ahanini n'ababiteguye baravuga kuretse no kurushaho kubaka ubunyarwanda imbere mu gihugu bagamije gukomeza guhangana n'icyo bita gasuzuguro n'ubukoroni by'ibihugu by'amahanga Musenyeri John Rucyahana ni president wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge
uremere b'iki gikorwa ntabwo bigarukira kugushima abantu 17 ni gikorwa kirwanirira agaciro kacu n'ejo hazaza hacu our destiny iki ni ikintu gikomeye tugomba gukomeraho yego baradukoronije ariko ntituzahora dukoronijwe iteka ryose ntabwo ari umurage uko zahora dukoronijwe baradusuzuguye ndetse baranadukoresha natwe ubwacu dukora amarorerwa ariko ntituzahora twikorera amarorerwa iteka ryose bitsindwe ntibizongere ko byakumvikana no mu banyarwanda n'abana bacu
intumbero nk'iyo kurwanya icyo bita ubukoroni bw'ibihugu by'amahanga isa n'igifite inzira ndende igihe ibihugu nk'u Rwanda bikiri mu nzira y'amajyambere byisanga nta yandi mahitamo abibuza kuguma guhanga amaso inkunga z'amahanga Iki gikorwa cyo kugaragaza abarinzi b'igihango mu gihugu biteganijwe ko kizaba ku itariki ya 6 z'uku kwezi nta zina na rimwe rigize icyo rivuze mu bikorwa bya politiki y'u Rwanda rigaragara kuri uru rutonde rw'abarinzi b'igihango Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyungira hamye ishimitse kumwe mu bamara kugirwa umurinzi w'igihango igihe yagaragaraho icyasha nyuma yavanwa ku rutonde baremeza kandi ko bimwe mu byo bagendeyeho baturanye abarinzi b'igihango bizabikwa bikazaho umusingi wo kwigisha abakiri bato bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Tuve mu Rwanda tunyarukire noneho mu Burundi umuhanda Bujumbura Rumonge RN3 wongeye gucika kuva kuri zone ya Gitaza kugera ahitwa Rutunga hacitse ahantu hagera kuri 3 kugeza saa 12 z'umugoroba wejo kwa kabiri imodoka ziva I Bujumbura zerekeza mu ntara zo mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi zahagararaga kuri zone ya Gitaza iziva mu majyepfo bw'igihugu nazo zigana I Bujumbura zigahagarara ahitwa Rutunga abo imodoka zigejeje aho bamwe muri abo baca mu kiyaga cya Tanganyika abandi bakagenda n'amaguru ibirometero n'ibirometero ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
hagati ya zone ya Gitaza no ku Rutunga hari ibirometero nka 4 imiduga iva mu ntara zo mubanuka bw'igihugu cy'u Burundi arizo Rumonge Makamba na Bururi cyo kimwe nivuye I Bujumbura yahanahana abakiriya ugendesha imodoka aheje kugururutsa abakiriya agomba subire iya Java
igitumye nsubira inyuma kwera ibarabara ya Cici
usanzwe kwera he
sanzwe nkora nga Bujumbura Makamba kwe tuca turindira abi imodoka abavuye Bujumbura bururutse hakujya tukaca tubakira natwe tukabandanya tubatwara Makamba
Ibi rero bituma abo bagendesha imiduga bakora bahomba.
Amahera cyaba make kandi n'abakiriya bacha bagenda baridoga tubarishije amahera menshi.
Turahomba cyane gose kubera abakiriya. Baba bakibonye ntiba bagisafira kubera tabarabara riba rirengana. Nkubo abashoferi b'ibujumbura ryacitse bari no gushika ni nkubo. Abimakamba bari Bujumbura n'ubu bari Bujumbura ntibaravaye.
Hatwegwe turabanya Bujumbura ariko tumaze iminsi ibiri tuba mu rumonge kubera imvura. Cenda ya myote. Umba ko ari ubujyo nyine uce waburefurebure. Shugira de passe ndende atana mahera warose bazo umujyango urumba bishari babirebire nyene cyatekeza guhomba kuko nkubu urabona bisi zitonze ngaha ari nkijana ibintu byo guhangayika bamwe baca mu bwato urabona nk'abantu baba mama usafira uca bubagora bamwe baca bahitamo kubiheba
haba kubavuye I Bujumbura canke mu gihugu hagati kugira bashikire imiduga ibashika niyo bagiye ntivyoroshe bamwe muri bo babanza guca mu kiyaga Tanganyika abandi nabo bahagenda n'amaguru nk'uyu mufasoni kubera ingwane y'uburyo
oya twakiye mu mazi twemeye kugenda n'amaguru ciye mu mazi kubera uburyo buke n'ukuri 3000 canke 2000 mu mazi jewe rero ngaha twemeye kugenda n'amaguru
kugenda n'amaguru ntivyoroshe kubera ko muri iyo barabara ahasidutse usanga hari ibidengeri by'amazi ahandi naho gasanga hari urushanga hadasizwe inyuma uburebure bw'urugendo mu kirundi barayamaze bati ikitakita guhitanye kiraguhitaniza abarovyi ubu basigaye bijukiye umwuga kunguruza abantu kuva iyo barabari cikiye
amavaga tanga mumaze gupakira imizigo abantu ni murenze batandatu mugaho turumvikanye wa mugabo kapiteni wewe kapiteni ni wewe udereve kino gikorwa cyo kugereranya paraba ndega abantu ntwaje ni imizigo ndabashikana buno bwatu buri yameze yo gutwara bino biro burungira amafaranga ko tukina gukogwa cyari cyiza mugaho wa
mugabo ubwato kugira ngo nguruze abantu yari kwa imanuro abarovyi ni Gabriel Butoyi arongoye niko abarovyi mu Burundi ari kumwe nawo mugwe w'igihugu baje cyo kunguruza abantu n'ibintu mu mazi bariko babwira abarovyi imyifatire ibereye umuntu mbere yo gukingira abo bunguruje naso se mugato bwa abarovyi ngo turi kumwe twese abo turi abantu munani umwe wese muri twebwe ari amafaranga 200 y'amafaranga y'amarundi muri twebwe rero harimo abadandaza
amavuta yakora mu rumwe cyane ku munege nda yatwara ibyo
nuko babagiye cyite birakoroye
ya ntibyoroshye cyatuje pasa amahera menshi cyane ko nka kare nk'ibidaje mu kugenda ari twara tubiririra kare ibido arishika nkari bujumbura ku 2000 ari kubiza gushika hafi mu 2004 cyora gushika nduzi igiciro nanjye kugira ndeke itera yo mafaranga ama nakoresheje yihasara
Ibara bajya bujumbura rumonge irimo urujya n'uruza rwinshi naho cyibidanaza byinshi cyane cyane biribwa nk'amavuta imyumbati amananasi n'ibindi abariko yeramwo yajya amajyononekaye basaba leta y'u Burundi gushiramo ingufu nyinshi mu kurikora
aha hantu ibarabara rica ni mu munsi y'imisozi bo guma bafashije abakozi bakaguma bari hafi
dusaba leta ko yogerageza ushobe kose gakora ibarabara kuko ryamajyacitse minsi yose kandi babibona ubu kuva mu kwezi kwa kabiri yaracitse baca bacakayira ko nyene gato iducamwo ibindi imvura isubiye kugwa biciye bisubira kubomora tena dusaba ko yogerageza kugira ingufu kugira ngo turabe ko twakora akazi kacu neza
bosaba ko kwama abantu hafi ngaha babije aba engineer bajoje barabara bakakwiza ibikoresho bakanyaruza kurizibura kugira abantu bandanye bakora imirimo
buramata w'intara ya Rumonge amenyesha ko hambavu y'ibarabara amazu abanyatura 25 yatwawe ayo nayo akaba yabamwe abantu 1,360 ubu Croix Rouge rero ikaba yatanguye gufasha abo bantu agateraka mu yandi mashyira hamwe kwiyoza kubagarukira ko nayo kuri ibyo bijyanye n'ibarabara buramatari wa Rumonge Juvenal Bigirimana atanga umwizero ko mu minsi iri imbere bazoba bafise ibarabara rikomeye kandi rya kijyambere bafatiye ku mugambi w'ibarabara rizohuza Uburundi na Tanzania ariko yurubaka ubu abariko baryubaka bakabageze mu ntara ya Makamba muri komini ya Nyanzarake akafise umwizero yuko na Rumonge izoshikirwa mu kubaka iryo barabara tubamenyeshe ko igihe cy'isaha 10 twamuhamagara ku telefone yatubwiye yuko ibabajya Bujumbura Rumonge ryatanguye gukora mu Rumonge Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Numwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda rero adashobora kurenza ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti biturukahe. Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka 4 maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyaza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane ariko arabyanga ahubwo arabibagayira ku mugaragaro Washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mwituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe. Abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. byabaye gusa umuco kugera kuri president wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932 atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka 4 yarongeye ariyamamaza atorerwa ya kabiri. Irangiye President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945 atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba k'umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 22 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye, ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu manama y'inama nshingamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abategetsi bo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga baherutse gushikiriza ibiriko birakogwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuremera Leta ya Koreya yo mu buraruko ku bijyanye n'itotezwa ry'agateka kazi na muntu. Aba bategetsi bo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga barashikirije bimwe mu byatororokanijwe na ONU mu mwaka w'2014, aho yashyira ahagaragara amabi atagira izina akogwa muri icyo gihugu. Koreya yo mu buraruko iracyari igihugu gifise leta itwaza agahotoro, ikabuza abanyagihugu bayo kwishyira no kwizana uburenganzira bwo guhitamo idini, kugira amanama agizwe mu mutekano n'ibindi. Abanyekoreya yo mu buraruko bangana ku 180,000 kugeza ku 100,000 baragiramiwe n'ubuzima bwo gupfungwa ku mpamvu za politike, bamwe bakishwa n'inzego za leta, gufatwa imbohe, gukubagugwa, gufata abantu ikivunga bakabagumiza mu munyororo igihe kirekire, gufata abakenyezi ku nguvu no gukoroza inda ku nguvu. Uretse ugushigikira ibyashikirijwe n'icegeranyo cya ONU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakora ishimitse ibijanye no gufasha ibikogwa by'abagenda barashinga intahe y'ibyabashikiye muri icyo gihugu mu buryo butandukanye ku isi, kugira abakiri mu minyororo muri icyo gihugu batabagwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe impunzi ku isi bariko baregeranya ihohoterwa rya kiremwamuntu rikogwa muri leta ya Koreya yo mu buraruko, kugira abakora ayo mabi bayahanigwe. Mu ngingo yo kongereza uburemere kuri leta ya Koreya yo mu buraruko, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye irashigikira ku mugaragaro inzandiko n'ingingo z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'iz'akanama kayo kajejwe agateka kazi na muntu zagiye ziranegura ihonyanga ry'agateka kazi na muntu muri icyo gihugu. Inegurwa ry'ibikorwa bihonyanga agateka kazi na muntu muri Koreya yo mu buraruko rigenda ryiyongera, yamara nta gihinduka muri icyo gihugu. Ibyo bikaba bivugwa na Robert King, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'agateka kazi na muntu muri Koreya yo mu buraruko. uko ibihugu bigenda biranegura ukurengera agateka kazina muntu niko abacuditse n'icyo gihugu bagenda bagabanuka ibihugu bidatora canke bidashigikira ingingo za ONU zinegura icyo gihugu ni bimwe mu bihugu navyo nyene biri ku rutonde rwa nyuma kubijanye no kubahiriza agateka kazina muntu umushinga ntaye King yavuze ko abanyekoreye mu buraruko bakeneye kumenya ukuri ati niyo mpamvu leta zunze ubumwe za Amerika ibandanya gufata mu mugongo itangazamakuru rishira hagaragara ibikorwa muri Korea yo mu buraruko ibicishije ku ijwi rya Amerika na radio yigenga ya Aziya Korea yo mu buraruko itegerezwa gukemura iki kibazo gikomeye cihonyango ry'agateka kazina muntu guteza imbere abene gihugu no kubahiriza agateka kazina muntu igahagarika umugambi wayo wo guhingura nuclear vyotuma haboneka amahoro umutekano iterambere muri ico gihugu kumwe n'imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika
iryo ryari jambo ryibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika muracyari kumwe na radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Aloys Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru Aloys
Leta zunze ubumwe za Amerika iragabisha abanyamerika ko batokwitembereza uko bashatse mu gihugu cy'u Burundi mu itangazo yasohoye jo ku munsi wa kabiri Departement ya Leta zunze ubumwe za Amerika irabandanya kugabisha abanyamerika mu ngendo bagira mu Burundi no kubasaba guhagarika ingendo zidakenewe abanyamerika basabwa kumviriza ibivugwa mu binyamakuru no gukurikirana ibyandikwa kuri internet bijanye n'imyerekano itekanywa mu Burundi kandi bakirinda kwisuka mu myigaragambyo ya politike canke amateraniro ayariyo yose ambasade ya Leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi imenyesha ko igabanije ingendo z'abakozi bayo bagira hagati mu gihugu cy'u Burundi muri Somalia abanyesomalia batari bake barimo nabahoze barongoye ugwego gw'iperereza baribaza nimba leta ya Somalia ifise ububasha bukwiye bwo gukinga ibitero by'abagizi ba nabi mu gihugu nk'ubwagizwe muri indwi n'umuhari wa Al-Shabab ku hoteli izwi cyane i Mogadishu ati ikigaragara nuko leta ishiri nguvu mu gukingira akagwi kabari ku butegetsi aho kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Misiri kuvya ya ndege y'u Burusi iherutse kugira isanganya muri Misiri igisirikare ca leta z'umwe za Amerika kimenyesha ko icuma cabo ca satellite cashoboye kubona ko muri iyo ndege habonetse agatara kerekana ko irimo ubushuhe budasanzwe igihe yakoroka mu mpera z'indwi irangiye abajejwe amatohoza muri Misiri n'abarusiya bariko barumviriza amajwi yo muri twa dusandugu tubika amajwi ariko gushika ubu bamenyesha ko atacerekana ko iyo ndege yoba yatewe n'ikivuye inyuma yayo Ministre w'Uburusiya w'imigenderanire nawe n'amahanga hamenyesha ko gukura Perezida Bashar Assad wa Syria ku butegetsi ari ingingo ikwiye gufatwa n'abanyesiriya ubwabo ati kandi intumbero y'Uburusiya si kugumiza Perezida Bashar al-Assad ku Burusiya Muri leta zunze za Amerika naho mu gihe mu mwaka uza w'ibihumbi 2015 ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu aha muri leta zunze za Amerika abanyamerika ejo ku munsi wa kabiri bazindukiye gutora abarongora mu nzego zitandukanye no kwemeza canke guhakana amategeko amwamwe leta abagenga
Iyi ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije mwese amahoro y'Imana ibiganiro byacu birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.